Mwese nchuti mwese mukundi ikiganiro dusangira ijambo ikiganiro dusangira ijambo cyo munsi mugihe kugishikirizwa na Frederic Nkunikije hanyuma tukaba tugiye kuvuga ku kibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cerekeye itegeko rishasha gizwe n'inama nshinga mateka rikaba ryaremejwe n'amajwi menshi cyane rwose 82 kuri 15 yonyine yari hakanye hakaba na 2 atacho barivuze ko Yotegeko rero ryaravuzwe ko byinshi cyane cyane abamenyesha makuru baravuze ko ari itegeko rije gusubiza inyuma umwuga wo gutangaza amakuru itegeko ika uravye ingingo zirimo zizotuma n'ibinyamakuru byigenga bigabanuka nashaka rero turi kumwe na bashinyantahe 2 nabo nyine bakurikiranye ico kibazo turi kumwe n'umushinyantahe Anicet bavumiragiye tukaba kandi turi kumwe n'umushinyantahe Maurice Ndwayo imbere yo gutangura nashaka nsaba abo bashinyantahe batwidondore reka dutangure kumushinyantahe Maurice Ndwayo
uko mwayifite niko ndawe Maurice nkaba ndi gucumbura ikintu kandi cyose umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi nkaba nkurikiranira hafi iby'igihugu cyacu muri Makenya uvuga ko ari ibyo
nawe mushinyantahe Anicet bavumiragiye
ego urakoze nkuko umaze kubivuga cewe nitwa Anicet bavumiragiye abandi ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika nkuko muvukanyeje kubivuga ari bujumbura na jewe ndakurikiranira hagufi cyane cyane ibibazo by'igihugu cyacu muri make rero ngira ngo ni
ego mereka nawe mushinyantahe Anicet bavumiragiye dutangure kuri we ku kibazo gihambaye cyane rwose twavuze mu ntango iyo tegeko ekarizo havarija no muri sena bakaryiga umva ni integuro iteko ntiraba iteyeko nyakuri ariko amakuru eka amatwi adusumira iyo integuro y'amateko isa niyamirijwe niyamirijwe cyane gose namenyesha makuru nashaka ubwambere na mbere mwebwe mwavuze ko mukwikirana ibera mu Burundi ubwambere na mbere mwa ryumvise gute cyane cyane kuvyerekeye ingingo ivuga ko abamenyesha makuru bakwiye gutangaza aho bakuye amakuru mu gihe habayemo ingorane ikano mu gihe n'iryo tegeko ribuza gutangaza amakuru bavuga ko yoba yerekeye umutekano w'igihugu ika ukwivuna abansi kw'igihugu ika n'ivyerekeye ideni canke umutahe w'igihugu
urakoze kumbaza ico kibazo ubwa mbere na mbere kibazo ca mbere kijanye nuko mumenyesha amakuru ategezwe kuvuga aho yakuye inkuru ni kibazo c'inkora mutima cyane ico kibazo hamwe iryo tegeko ryotogwa nukuvuga kizotuma abamenyesha makuru badasubira kuronka inkuru zihambaye inkuru zijanye n'inyuruzwa ry'amatungo ya leta ibijanye n'ihohoterwa ry'agateka kazi na muntu eka ndetse nibijanye n'ubundi bubisha bushobora kuba mu gihugu kuvuga rero umumenyesha makuru bizoheza umugore kuronka inkuru nki kuko abozi muhaye bazeheza bakagira ubwoba yuko bokurikiranwa ndetse bagatabwa mu mvuto murumva yuko ari kibazo gihambaye cyane hanyuma kubijanye ni nuko batovuga makuru ajanye n'umutekano ajanye n'ivyerekeye ubutunzi ajanye n'ivyerekeye amafaranga murumva yuko n'amasekiteri ahambaye cyane hamwe umumenyesha makuru umubujije kuzotangaza amakuru nkayo muri izo sekiteri nukuvuga uzobusa n'uboheye amaboko abanyagihugu imugongo ntibazoheza ngo basubire kumenya ibintu bihambaye bigize ubuzima bw'igihugu nukuvuga rero hamwe iryo tegeko ryoramo karitowe kizoba ari ikintu gihambaye gosi cuko uyu mwuga w'ukumenyesha amakuru uzobusubiye inyuma mu Burundi
Maurice Ndwaye mu gihe iryo tegeko ryo kwemezwa na sena rigacika itegeko iyo nteguro yo kwemeza igacika itegeko mbega umwuga wo gutangaza amakuru mu Burundi woba ugoswe
nibaza yuko twoba twa umwe wese abitahura kwiwe kubijanye nuko gushikirizaho umuntu aba yakuye inkuru ibintu byose bivana nuko umuntu abaharura ingaruka mbi bishobora gutera kuba kuri iyo nkuru atangaje nk'ibyo bavuze byoshobora guhungabanya umutekano w'igihugu hariha abantu bapfa kuvuga ibintu ntarura ingaruka mbi zishobora kuba agaharura yuko menga ni akagwi gatonya gashobora kurabwa nico niyo information yiwe mugabo gaca usanga bikwete igihugu cyose bavuze rero ko kizira kuvuga inkuru ishobora kugira icyo ingaruka mbi ku mutekano w'abanyagihugu canke w'igihugu ati sigura iyo wakuye iyo nkuru no kugira bakinge izo ngaruka mbi ziba bishobora gukwirikira n'ubu wigeze kuvuga ibintu nyene bijanye na gisirikare asa no guteranya igihugu cy'u Burundi n'ikindi diplomatiquement bitarabye neza harashobora kubaho imigenderanire mibi hagati y'ibyo bihugu bibiri mugabo bivuye kuri information umunyimenyeshamakuru atanze urumva rero babitahuye nabi umuntu avuze ati shikiriza iyo wakuye inkuru kugira kuyige neza icyo kibazo bakorere kurujya aba yamuhaye inkuru kugira abitangire ibihamya no kugira bakinge izo ngorane zishobora kuba ku gihugu no kuri ibyo byiwe yiyumviye hanege usanga inkuru nyamukuru atanga arizo zogaruka gufasha ahubwo bya bintu ntibibe mugabo inyishu y'ikibazo ikaboneka bitiriwe biratera ubwoba igihugu n'abanyagihugu ni nka bitanye na by'amahera uvuze ngo igihugu ngo cyangwa amadolari ya Kenya no kuvuga yuko dufata nko muri iminsi heza amadolari ya Kenya gushika naho bavuga yuko amahera y'u Burundi yose bagomba bayafa abarundi baragize ubwoba barabura iyo baca niyo bapfa nk'umuntu yasohoye itegeko nk'iryo onye urumva naho nyene bitera ubwoba abanyagihugu ugaca usanga umenga igihugu ntikibaho kigomba gifudike abanyagihugu rero baragira ubwoba ibyo rero nivyo nibaza yuko boba baragombye kuvuga mugabo naye handi iyo wakuye inkuru hariho hose si inkuru zose nibaza yuko boba baravuze ngo turakeneye udukuru twari two twose
Mushya ntaya nisete bavumiragiye muribaza ko umugambi nyamukuru w'abashinga amateka bashikirije iyo ntego y'amateka no kugira ngo bakingire umutekano w'igihugu cyangwa no kugira ngo abantu ntibaze batangaza inkuru abategetsi baba badashaka kumva
Jewe sinibaza yuko ko bari gukinga umutekano w'igihugu kuko mu mwuga wo kumenyesha makuru nimba ntihenze nawo urafise amategeko awugenga no kuvuga nta muntu ashikiriza makuru nta muntu umenyesha makuru yohava ngo atange inkuru ishobora gutuma umutekano w'igihugu utifata neza afise amategeko agenga uwo mwuga bagendera kuba rero iyo uvuga yuko abashinga amateka batoye iryo tegeko ko bari gukinga umutekano w'igihugu jewe siko ndabyumva na gatoyi ahubwo no gusubiza inyuma uwo mwuga ni ukugira ngo bace inkokora abamenyesha makuru ku buryo nabo fashe ngo by'ukuri bagendere bace mu makande y'abandi bamenyesha makuru bene wa nabo kumye bahurumbira uwo mwuga bacika inkokora je niko ndabyumva
Mushya ntahe Maurice Ndwayo hariho ikibazo gihambaye cyane rwose cy'amande mu gihe umunyesha makuru bamwagirije ko yarenze akarimbi yarenze ayo mateko ayo mande nayo nyine asa nayo ngerejwe umugambi kubwanyu ukongereza ayo amande ni nkoyohe hariho abamenyesha makuru aho novuga cyane cyane nk'umukuru w'ishyiramwe y'abamenyesha makuru mu Burundi umushyira nta Alexandre niyunge ko yaravuze ko iyo nteguro y'amateka yo bifite umugambi ukugaza cyane cyane ibinyamakuru vyigenga aho mu bivuga kwiki
abo bavuze yuko bafite umugambi wo kugaza ibimenyesha makuru vyigenga mu gihe atacyo wiyagiriza uravuga ko ukora umwuga wawe neza ku buryo ayo mande utazoyatanga mugabo uzi ko uzorenga amategeko bazoguca amande ubura ayo mande gushika naho wugara rero simbona yuko umuntu yotegwa ubwoba n'amande azoriha nuko aba yizeye gukora ikosa muri ibyo byose ikintu mbona bari bakwiye ahubwo gushigikira ko kwari ukwigisha akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha amakuru ukajamwo abantu babifitiye ubuhamya babizi babyiga hanyuma umuntu akazokora ikosa ariza tindenzi bihinye hanyuma niyacibwa amande azogera azovuga ati nayaciwe bikwiye no mu bindi bihugu abamenyesha amakuru barakora amakosa ama bakabaca amande ntibagaruka bidoga nuko baba bavuga nabo nyene hari igihe batwagwa n'umushwarara canke bakavuga ibintu mugabo atari babiteguye mugabo aragerageza akabona anarenze ikosa iri n'iri n'iri umuntu yavuze ati nimba babagirije amahera gusa bari kubashirirako n'umunyororo urumva nuko naho nyene babigabanije abari babasabiye ibirenze bariho
Mushya ntahe Maurice Ndwayo uravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cerekeye abamenyesha makuru babizi banonosoye uwo mwuga hakaba rero hariho n'amakuru menshi yatangaje bavuga ko abashinga amateka badakwiye guha icigwa abamenyesha makuru babasaba kugira amadiploma akomeye kandi muri bo nabo nyine hariho abadafite amadiplome aho muhavuga kwi
Jeje ico onye ndagitahura mugabo twibukanye yuko bahawe umwanya wo kwitegura kugira baronke ayo marisase bavuga nihenze umenga barahawe imyaka 5 yo kugira ibyangingo ije mu ngiro no kuvuga n'uwagarukiye mu 13 arafise imyaka 5 yo guca iyo risanse iyo mpamya bushobozi basanze ahubwo rero nimba ayo maradiyo cyangwa ibyo bimenyesha makuru bibakunda nibibahatire bajye kwiga baronke iyo risanse nibaza yuko nta muntu azova muri uwo mwuga wo kumenyesha makuru ngo ntiyize niyajya ku ishure akiga amenya muri ico gihe uwari muri uwo mwuga azogumamo mugabo ke nibaza yuko bagombye yuko abantu bajayo avuga ati jewe ninamara kumenya iyi nkuru nzoyiga nzokora ikosa ndabibona nzikori ikori inyuranye n'amategeko mugaba pana yuko ubunye ikinyamakuru kirokrita umuyimaniste wahejeje w'13 kimuhemba ibihumbi 100 ajya kuri kuvuga ibintu bishobora no kumutwara gatwe nibatora abo bize bahembwa amahera menshi amenya ati nibibazo nina kuri kosa nzohanishwa amahera angana uko unye ntembwa menshi nzoronka yo ndiha mu ihadabo bazonsaba kuko umuntu yakenye biroroshe kumutuma ativuga ibihimye akavuga ibitari urumva rero nibaza yuko cyonye cy'impamya bushobozi atari ingorane hari igiringo bahawe ku buryo uwo ari we wese ashobora kuyiga muri icyo kiringo akaronka iyo risanse basaba.
Umushiga ntahe anisete bavumiragiye mwebwe mwibaza iki kuri icyo kibazo cyane cyane cy'amande ubwa mbere na mbere hanyuma mugire n'icyo muvuze kuri icyo kibazo cya diplome abamenyeshamakuru ngo bakwiye kuba bafise.
Gize icyo mvuze ku bijyanye na amande umumenyeshamakuru ashobora gucibwa igihe yakoze ikosa. Ya amande n'ukuri irateye ubwoba namwe nimwibaze amande yavuye ku rugero rw'amafaranga 300,000 y'amarundi rukaja ku rugero rushika ku 2,000,000 z'amafaranga y'amarundi iyo amande ku muntu ariko akora umwuga uhambaye cyane wo kumenyesha amakuru gushikiriza amakuru abene gihugu umuntu ari ngaho akorera abene gihugu abamenyesha amakuru y'ijya n'ino murumva yuko ugwa rugero rw'iyo amande ruteye ubwoba cyane nkuko nawe nabivuze umuntu ariko arabyitegereza bumengo ni nko guca inkokora abamenyesha makuru ni nko guca inkokora umuntu wese yoba yarafite umugambi wo kuzohurukira uwo mwuga ico ni kintu gihambaye boraba cyane ugwa rugero rw'iyo amande n'ukuri ukagabanuka simvuze ngo umuntu akoze ikosa ntahantu mugabo agahanwa ku rugero rugereranye agahanwa ku rugero rutazotuma ikimenyesha makuru yakorera icacugara icyo nico novuga kubijanye niyo amande hanyuma kubijanye n'amadiplome nabyo ntitubiyobewe iyo umuntu afise experience n'ukuvuga imyaka myinshi muri ako kazi usanga hariho icarushije n'uwo yitwa ko yagize amashuri menshi mu ajanye n'uwo mwuga mugabo akaba ari musha uvuze ngo umuntu wese akora uwo mwuga aba ari umuntu afite diplome muri ico gisata ngo nimiburi cy'imyaka ine ya kaminuza ni ikintu jewe numva yuko atacocoza gifasha cyane umwuga w'ukumenyesha makuru ahubwo cotuma dahurumbirwa n'abantu benshi cyane jewe nabona yuko umuntu wese afite ububasha bwo kumenyesha amakuru turabizi yuko bamwe bariko barabakoresha inganda ibijya by'amaseminaire de formation kugira ngo babadugire ubumenyi muri ico gisata jewe nawe numva rero umengo ahubwo uwo mugambi uko abakora uwo mwuga banonosora ibijanye n'uwo mwuga wabo aricyo cokomezwa ico ndagishigikiye cyane ndetse na leta y'u Burundi ikabaho uburyo bubafasha gutera imbere cyane muri uwo mwuga wo kumenyesha makuru ariko n'ukuri ico cyuko umwuga wokogwa n'abantu bafise impamya bushobozi gusa je numva mengo ntaco kiza gufasha ndetse yuko cotuma harimo abari bafite ubumenyi buhambaye bakoze muri ico gisata igihe kirekire bazoheza ntibaye bagishobora gukora ako kazi gutyo nka kumwe namye ndabivuga ugasanga uwo mwuga uriko utera usubira inyuma kubera uzoba uri kukogwa n'abantu batabifitiye uburambe buko
yego me tutandukiye ku kibazo kindi gihambaye cyane rwose ikibazo cyarikiye rwa rwego rw'igihugu rujejwe gukurikirana ibitangazwa bavuga ko rufite uburenganzira bwo guha ikarata umumenyesha makuru bukagira n'uburenganzira bwo kuyimwaka ivyo bintu ntibishobora kuba intambamyi mushiga ntaya ni seti bavumiragi
Ego, uko kuba hari icho gisata kijedwe kurawa ibijanye nitanga za makuru. Kocho zo tanga ikarata, hanyuma iyo karata, wea kigashora kuyaka, umumenyesha makuru change, kika imaka, izifata kiwanza, hanyuma ndetse kikazo imaka, uundu, nikintu gihambaye cyane ifatanye na bimwe namye mvuga by'uko womengo ni nkuguca inkokora abamenyesha makuru. Nukuvuga iki? Nukuvuga abamenyesha makuru bazomwagiriza makosa uno munsi bamwagiriza ikosa haheze iminsi bamwagiriza irindi kumbure ayo makosa bariko baramwagiriza amazi gukwira nkane canka 5 murumva yuko azoca yakwa iyo karata y'umwuga burundu aho muca mwumva ni bimwe twamye tuvuga imaze izokwakwa abantu benshi kuburyo usanga abamenyesha makuru bari bafite uburambe muri uwo mwuga benshi barirukanywe mu kazi benshi batagishoboye gukora uwo mwuga makosa bizokoroha kuyagiriza kuko twavuze ibisata bikomakomeye bavuga yuko abamenyesha makuru batohirahira ngo bavuge inkuru zijanye n'ivyo bisata ivyo bisata navyo n'ivyo vyari bihambaye n'ivyo abanyagihugu bari bakeneye kumenya cyane gusumbya ibindi. Umunyagihugu ararazwa ishinga no kumenya ibijyanye n'umutekano. Umunyagihugu ararazwa ishinga no kumenya ibijyanye n'ubuzima bw'igihugu, ni ukuvuga ubutunzi. Umunyagihugu ararazwa ishinga no kumenya ingene ifaranga ririko riratagaci. Kubera rero abamenyesha makuru batazo kwihanganira kuvuga amakuru ajanye n'ibyo bisata, bizokora ko bagwa muri uwo mutego w'ukwagirizwa amakosa. Gutyo bakwe iyo karata burundu hanyuma birukanwe ico bisubiza inyuma umwuga wo kumenyesha makuru kubera uwo mwuga utazoheza ngo uronke abantu bari bafurambe babandanye bawukojewe niko ndabyibaza
mushya naye muri sendo wayo ayo mateko yose ika nubwo ubasha bukomeye cyane rwose bw'ubwo rwego si ibintu abantu cyane cyane baneguye iyo nteguro y'amateko bavuga ko ari uburyo bwo kunumya itangazamakuru mu Burundi
byose sindabishira cyane ku mategeko ndabishira ku muntu wari we wese avuga yerekeza umugu uyu unye cyangwa uriya anye ubu unye turi imbere y'ikibazo aho umwe wese abona ngo n'ubutegetsi bugomba kuzivyaba aho ujya na wabona ati ahubwo barengeje urugero mu kwidagadura mugabo tugiye mu mategeko yose uko yanditswe sense urujya rwego rukaba rufise akazi kawe amategeko rukurikiza mumenyesha makuru akaba afise amategeko amugenga mu mategeko amugenga ntahare kuriwe kuvuga ibiri kubiri n'amategeko urujya rwego naho nta ruhusha rufise rwo kwaka ikarata umumenyesha makuru atigeza arenga itegeko urumva rero umumenyesha makuru niyarenga itegeko kwa rwego ruzokurikiza itegeko kugira rumwaka ikarata hanyuma ruzokongera gukurikiza itegeko kugira rumusubize iyo karata canke ayakwe burundu ubu rero turiko duca kubiri ibyo bizoba byanditswe mu mategeko umwe wese afata intumbero yiwe abihibi inye na biriya mu gihe jewe nshobora gukora umwuga wanje amategeko ambarira yuko kurikiza ibihinyi sindawujamwo kugira nzokora amakosa sindawujamwo kugira ninakora ikosa nze mbone ngo amande angana kuriya jewe ndawujamwo kubera nzi yuko atakosa nzokora birashika rero ukagwa mu ikosa bishitse uguye mu ikosa nubwo rwego rurara ati iri kosa yarikoze abigomba baramenye ukuntu baguhana yari guye mwa tabigomba baramenye ukuntu bareja bagabanya igihano mu gihe rero twese turiko dushingira ku makosa ucumenga tugiye mu mwuga tuzi yuko ayo makosa dutegerezwa kuyakora tuzi yuko tuzotegezwa kurenga amategeko simbo n'ikibazo aho kiri umwe wese ariko afata urwego ruriya na ruriya anye ataravye iby'amategeko afata ko twese dutegezwa kwisunga amategeko
ndabona kanya kasana kariko karatujana tuyutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamenera i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umushyirantahe muri Sendwayo hamwe n'umushyirantahe Anisete bavumiragiye bakaba bariko bavuga ku kibazo gihambaye cyane rwose cy'integuro y'amategeko yerekeye gikorwa cyo gutangaza amakuru mu Burundi mu gusoza rero nashaka mushyirantahe Anisete bavumiragiye mumbwire ikintu mwibaza iryo tegeko rizoja imbere y'abakenguza amateka mbega muravye amakuru yarivuzwe ko yavuzwe kuri iyo nteguro ikamuravye ukuntu iyo nteguro y'amateka yamirijwe muribaza ko inama nkenguza amateka izokwemeza iyo nteguro maze igacika amateka
yewe ku ruhande rw'iwanje ndabona ko hamwe by'ukuri abakenguza amateka bo kwitegereza bakabona ingaruka mbi iri tegeko ridogira kuri umwuga wo kumenyesha makuru ku mwuga wo kumenyesha makuru nibaza yuko ataryo bazoheza ngo batore kuko hamwe bo ritora ni tegeko rizotanga ishusho mbi mu makungu kuko rizoba rije kwaka ubwigenge igisata cyo kumenyesha makuru hanyuma rero jewe naho nyene ubona abashinga amateka baritoye ku rugero runini ya cyane no kuvuga byatowe n'abashinga amateka 82 kuri 15 batashoboye kuritora nibaza yuko abakenguza amateka bafatiye ku majambo yashikirijwe n'abajejwe ibimenyesha makuru ngaho mu gihugu c'u Burundi bagafatira ku mpanuro kumbure zagiye zirava hirya no hino yuko batazoheza ngo bahirahire batore iryo tege kubera ryogira ingaruka mbi kuzerekeye ubwigenge bw'ibimenyesha makuru mu Burundi.
Nawe mushe nawe Maurice Ndwayo kubwanyo mwihweje ukuntu iryo tege kugiyamirijwe ikaryavuzwe ko menshi mbega muribaza ko abakenguza amateka bazokwemeza iyo nteguro igacika amateka
tuvuze abagiyamirije nabo bajournaliste nyene nibo bafise kuvuga ku iradiyo n'abanyepolitike bamwe bamwe baba bafise ibyo bapfa ibinabiriya anye bakinyegeza inyuma y'umuguyu nuriya canke y'amategeko aya nariya anye kugira banki ibyo ingingo niyi njewe ico mvuga niki inye barabe amategeko ashobora guha iteka igihugu ashobora guha iteka umwuga wo kumenyesha amakuru uyu unye iri tegeko ritowe babona yuko rishobora gutuma umuntu akora umwuga we wo kumenyesha amakuru mu bwigenge mugabo atacizero cyo kuvuga ati ni nakora ikosa naho rizoba rihambaye ntacyo amahera ni make amande ni make nzoyariha mugabo navuze ibishobora kugira ingaruka mbi nininya cyane nimba bakurikije yuko bashobora gukora uwo mwuga wo kumenyesha amakuru bashobora kugira ubuzima bukomeye ubuzima bw'umuryango bashobora kuba hapana bamwe bahembwa 200,000 gusa nimba bazoba babona yuko ayo mategeko bazoba batoye akingira koko igihugu nizeye yuko iryo tegeko jewe bazoritora kandi sinibaza yuko atabwenge nabo bafise bwo gushishoza bwo kumviriza ibinabiriya hanyuma ngo babice hirya no hino batore itegeko nta tegeko riba ribi abarishyira mu ngiro nibo baba bazi bakarihindukiza bakarikoresha uko ritari bakarisigura uko ritari ikintu gusa je nosaba nuko boca nkuko abaritoye barongoye baserukira abanyagihugu nuko bosigura ido nido bakadusigurira twebwe abanyagihugu icyo iryo tegeko ivuga kuko ibivugwa ni byinshi uyarisiguruku batugire ibivuguku baritwereka ati niri niri apana yuko twumviriza uriya siguru kuyihuyo nawe kuyiwe kuko je niko ndabibona nkasaba yuko abo twashize imbere kugira baduserukire yuko botora amategeko atuja imbere ashikane igihugu imbere.
Maurice Ndwayo Anicette bavumiragiye murakoze cyane rwose kuri aka kanyamato kugira ngo duhe ivyumviro byanyu ku nteguro yitegeko rishobora kugira ingaruka ikomeye cyane rwose cyane cyane ku mwuga w'abamenyesha makuru. Hanyuma turabateye akamo namwe bavandimwe mwese mukunda ikiganiro dusanga ijambo mufise icyo muvuga kuri iki kibazo twayaze umunsi muze mutwandikire mushaka no kuduha amatelefone yanyu tukazobahamagara kugira ngo mutubwiye namwe ivyumviro byanyu. Iryo tegeko nk'uko twabivuze riracaja imbere y'inama nkenguza amateka tuboneho kandi nakanya ko kubashimira mwese ko mwakurikiranye ikiganiro mugira amahoro n'umunsi mwiza.